ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Numunsi wahariwe kugwanya itabi ku isi. Tugiye kuganira ku ngaruka zayo n'ibiriko birakogwa mu kugwanya iyo nyifato canke iyo abandi bita ingeso igiramira amagara y'abantu. Kaze mwese mu kiganiro rero muri Isanga cy'uyu munsi. Nomero yacu mushobora guhamagara ko ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Mwese muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Ikiganiro muri Isanga ni muri kano kanya, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Icivugo cy'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi ku isi muri uno mwaka w'2017 ni itabi umwansi w'iterambere. Kuri uno munsi wahariwe kugwanya itabi, ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yiteguriye gushikiriza ingingo zikwiye gufatwa n'amareta ku isi hamwe n'abanyagihugu mu ntumbero yo gushyira imbere iterambere no kugwanya iki kibazo gihanze isi yose. Zimwe muri izo ngingo zijanye n'ishigwaho ry'amategeko abuza ihamagarira kuvuga publicite ry'abantu kunywa itabi, ukuduza amakori ku rudandazwa rwazo, hamwe no kubuza abantu kunywa itabi mu nyubakwa zirimwo abantu benshi canke inyubakwa z'amareta. Dr. Margaret Chen, umuyobozi mukuru wa OMS, avuga ati itabi ribangamira twese. Izo ngingo zijanye no kudaha no kurandurana n'imizi ingeso yo kunywa itabi zofasha ibihugu gukingira abanyagihugu babyo bagera ku mamiliyoni ingwara nyinshi no gupfa bivuye ku kunywa itabi. Bavuga kandi ko byofasha kugabanya ubukene. Mu cegeranyo cyateguwe na OMS ku nshuro ya mbere, basanga kandi kugwanya kino kibazo bigabanya ititugwa ry'ibidukikije kuko bavuga ko imyavu y'itabi irimwo ubumara bubi butandukanye bushika ku bwoko ibihumbi ndwi. Si ivyo vyonyene, OMS ivuga ko kunywa itabi bibangamira ibikorwa bizana iterambere mu miryango, hakaba ihitamo ryo gufungura nabi kandi bikanakwiza impemu mbi mu mazu. Twari twifuje kuganira no gushikiranganje ubujejwe amagara y'abantu mu Burundi mu kuraba utwigoro turiko turakogwa mu rwego rw'igihugu rw'ubuvuzi mu kugwanya itabi, ariko twabakenye. Ariko hariho n'amashyirahamwe atandukanye ariko mu bikorwa byo kugerageza kugwanya no guhamagarira kugwanya itabi no guhamagarira abanyagihugu cyane cyane abakiri bato mu kubungabunga amagara y'abantu mu kutanywa itabi. Tugiye rero kuganira n'ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi, mu gisata cy'ubuganga nako murantunga muri Université y'u Burundi, Association Burundaise des Étudiants en Médecine. Iryo shyirahamwe ni ABM. Imwe mu migambi yaryo ni kugwanya indwara zitandukanye zitandukira harimwo iziva ku kunywa itabi. Mutumire wacu rero ni Frank Nziza arongoye ABM. Frank, ndakuramukije, kaze mu kiganiro muri Isanga.
Yeah.
Allo Frank, uranyumva?
Ego, ngize nti ndakuramukije nanje, ndabashimiye kubona mwana.
Ego. Frank, hari ibiharuro vyerekeye ibitigiri vy'abanywi bitabi mu gihugu canke mu mashure vyo babihari muri iki gihe kugira ngo dutangure ikiganiro twumve neza uko iki kibazo cifashe.
Neza nta biharuro vyerekana neza ukungene vyifashe mu Burundi muri rusange. Mugabo tugerageje gufatira kubigwa bito vyagiye birakogwa hirya no hino. Turashobora kuvuga nk'icigwa citwa GIT cyakozwe mu 2008 cyarerekanye yuko 4.6% igwaruka bavuga yuko bamaze kunywa itabi. Ikindi cigwa mfatira ko ni kimwe mu vyigwa byakozwe mu mpera z'amashuri bigita tes donets. Hari cigwa cyakozwe mu gisagara ca Bujumbura cyo cy'ibiharuro bihejeje n'ubuga 19 n'ubwoba bavuga yuko hariho ibice 27% by'abagizwe kwigitohoza kandi rwaruka bari bavuga yuko bamaze kunywa itabi bashikanye imyaka 10 bamaze kwitabi no kuvuga ibice 27% naho turaja mu biharuro byinshi dufatiye aho biraboneka neza yuko itabi ari kimwe ikibazo hano wacu.
Uravuze dusubiremo neza, uravuze ati basanze ibice 27% by'abana bafite imyaka 10 banywa itabi.
Oya, no kuvuga ni ibice 27% y'abagizwe kuri ico cigwa bavuze yuko batanguye kunywa itabi imyaka 10. Ego
ni biharuro bihambaye cyane kuri iyo myaka yabo baba baratanguye kunywa itabi. None akenshi abari mu byerekeye ubuvuzi musanga abantu batangura kunywa itabi bigenze gute canke biterwa n'iki cyane ku bakiri bato?
Muri ibyo byigwa nyine byagiye birakogwa umuntu agiye arasoma novuga ishu zagiye ziratangwa na n'ubwo rwarukana cyane benshi bavuga yuko baritangura ari nk'agaku k'abagenzi bavuga bati reka dupime twumvirize twene rimeze. Abandi nabo bakavuga bakabibona hajya mu marere se babona umenga ni ibyo bigezweho hanyuma bakabigira amangeza mugabo bamaze gutangura kugira ngo babivemo kenshi na kenshi kenshi kugwaruka usanga aba ari ibyo nyine aragakuku ari kubibona abandi bari ko barabigira ibyo kenshi usanga bituma ubugwaruka batangura
babibona ku marere se cyangwa bakabibona ku bagenzi babo. None ko bari mu buvuzi mwebwe muri mu buvuzi nivyo umuntu aturuka tuvuge nko mu muryango w'abanywi bitabi naha batakuriye muri uwo muryango arashobora kuzogira iyo nyifato canke iyo ngeso yukwipfuza kunywa itabi?
Ego kibazo kirakomeye gose kuko kenshi abana bariko barakura kenshi basubiramo ibyo babona bakuru babo bagira kuko babona umenga ni urabona niyo umwana ariko ariga kuvuga kuvuga ibyo yumva no mu kwiga gukora usanga ari ibyo ariko arahoha aho ibyo abona bakuze bariko baragira. Iyo abonye rero nko muri iyo nzu banywa itabi arahava akavuga ati noneho yongera ni iyo ngeso nziza byo havafata ibyo byiza hamagahava rero nawe bipima akaduhava nawe abari mu nywa itabi.
Nkuko batakuriye muri iyo miryango ariko tuvuge nk'umubyeyi yaranyoye itabi uwo mwana ko mbura atana bibonye wewe kubijyanye n'amagara yiwe se niyaba yaranywa itabi canke nyina kubijyanye n'amagara yiwe mu maraso hari ikintu coba kiriyo kivuga giti uko kwifuza kunywa itabi coba kirimo canke ibyo akenshi ni ingeso gusa
ikintu kiba kirimo ngaho nuko mu bisanzwe umuntu yari karakunywera itabi iruhande hari icyo bita tabagisme passif no kuvuga yuko nawe uri kurinywa gusa nturi kunywa urugero rungana n'ibyo we aba ari karanywa no kuvuga nk'umukenyezi yibungenze ari karanywa itabi no kuvuga umwana ari mu nda nawe nyene ingaruka mbi ziramushikira mugabo nta wuhava acavuga ngo kuba umubyeyi yaranyoye itabi ngo bituma umwana nawe nyene azonywa itabi mugabo nabyo nyene karimo kubera yuko itabi rirafise ukuntu rikugira kugira umuja icyo twita dependence ugiye nyina yuba yarabinyoye cyane rigahava rigashika no mu maraso rigashika no mu bwonko bw'umwana arahavanya umwana nawe nyene mu bwonko bwiwe yumva umenga iyo akuze hariyo akantu kukomba itabi kuko ubwonko bwiwe buba bwaramenyereye yuko ubumara bwa nikotine jayo bigahava nabyo nyine bituma bimujana kunywa itabi nicyo umuntu yo kwita facteur de risque n'ibintu bikujanayo ego
abisigwe neza cyane urakoze none nkiyo muganiriye n'abanyeshure banywa itabi uburyo babukura heko abenshi tuganira nabo bidoga cyane ko badafise ubuzi ko hari ubukene bwinshi muri iki gihe abanywa itabi uburyo babukura
uburyo mu bisanzwe ni naho rero haca haba ikibazo gikomeye kuko ni itabi ni nka kujya kwizoga umuntu amaze kuba yaritanguye kurinywa ikandetse rero rigatangura kumugira umuja niko navuga akaba ari afisiyo dependance atagishobora kwihera kuvuga ni hamwe abana utusanga batanguye kwadukana ingeso mbi z'ukwiba muhira kugira ngo bashobore kuronka ayo mahera cyangwa ugasanga bagiye urabona nk'abana baba batari mu bisagara bagiye nko hagati mu gihugu ugasanga bagiye nko mu mirima imwe mu itabi bagiye kwiba ahantu riri hanyuma bakagenda kurisogota mu mpisho ni ukuvuga ngo kubona umwana abashaka itabi cya bimujyana ahubwo mu ngeso mbi ndetse zizohava zigira n'ingaruka mbi kuruta n'igitabi yerekaranye
muri iki gihe mwebwe muri mu mashure haribonekeza uretse itabi ryonyine haribonekeza ubundi buryo bwo kunywa nk'uko uvuze gusogota ibyo byatsi n'ibindi haribonekeza ubundi buryo bw'abanyeshuri banywa ibindi bitari itabi zigugwa nko mu mabutike
ubundi buryo novuga umuntu yo
nk'ibiyayura bwenge
ni ukuvuga kenshi kunywa itabi kujyana kunywa n'ibindi byayuramutwe kubera hariho nk'abantu bafata itabi bakarivanga n'urumogi agafata nk'ajya ari itabi agakurayo dukeyi agashyirayo urumogi kugira ngo niyerekaranywa itabi nta n'uwuhava amenye yuko arikanywa wa rumogi kubera bagira ngo ariko yitumuriye agatabi nabyo ibyo gushika ubu nta tegeko na rimwe ribihana ubwo kunywa urumogi birahanwa n'amategeko ni ukuvuga ngo iyo afashe rwa rumogi akaruvungurira muri wa musogoto w'itabi ntawuheza ngo wamenye ikindi nacyo umuntu yovuga ninovuga n'ibintu byadutse tutahora tubona kera twahora tubibona nk'umure mu bindi bihugu ibyo bita shisha nabyo nyine n'ibintu ikintu kimeze nk'umusogoto w'itabi mugabo gifise novuga umupira muniniya ujya mu kindi kintu bashyiramo ibintu bitandukanye bo abagitandaza gushika ubu ngaha mu bubari butandukanye hano mu gisagara cya Bujumbura bo bavuga yuko ata kintu na kimwe kirimo coba cerekeye itabi cyane ibindi biyobyabwenge ubwo twebwe
Frank mbere yo kubandanya sigura neza icyo kintu cyitwa shisha kumbure n'abavyeyi cyangwa abandi bari ko baratwumva bagisobanukirwe neza shisha ni igiki kimeze gute
shisha ni kintu cyaduhaye muri biriya bihugu byo muri Aziya y'ubuseruko cyahora gikoreshwa kuva na kera mu guta itabi umbura bamaze kureba amaredi bamaze kukibona kiba ni ikintu kimeze
nk'agakono
hanyuma kikaba gifite umupira muremure ariwo umuntu azana ku munwa hanyuma muri ako gakono nibo baheza bagashyiramo ibintu bitandukanye bashobora gushyiraho itabi bashobora gushyiraho ibindi bimoga neza kugira ngo umuntu amotegwe neza hanyuma rero niho mu nyuma ubutandukane aho muri ako gakono bashobora gushyiraho ibintu bitandukanye bakaca bashyiraho n'akantu kameze nk'ikara gatuma gaturira ibyo bintu
kazana imyotsi
hatumuke nyamwotsi umuntu ashobora gukwega ibintu tutahora tubona mugabo ubitanguye kwibonekeza cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura
utababigurisha bavuga ko atabiyayurabwenge birimo
gushika ubu bavuga yuko ibyo bintu bakwega harimo moga neza gusa mu gushikira bila cyangwa cyangwa kuko nta bizwa birakora nta babijejwe rero mu gushikiranganje rw'amagara y'abantu baragenda ngo barikurikiranira hafi barabe yuko iyo bintu atangorane byo bitera ku magara y'abantu.
Urakoze cyane Frank Radi, ijwi rya Amerika, isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, aho no munsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu. No munsi n'umunsi wahariwe kugwanya itabi ku isi, munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi kuri no tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu. Kino ni kiganiro gijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Tuje ku murongo dutangure kwakira abanywanyi bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Tubibutse abari twumva nimero yacu hano ku ishwi rya Amerika mushobora kuhamagara ko ni 1-202-441-931. Ndasubiramwo 1-202-441-931. Tuje ku murongo twakire Innocent, uratwumva? Amahoro neza Innocent, duhamagaye uri he?
Kidamu kikotara shabutumbura mukanyosha.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ya ni icyumviro, umva kuko kwa rukarumwe cyane hariho ingaruka nyinshi mukuru cyane biratuma biratera indwara mu mutwe kandi ni bibi cyane. Itabi bakwiye kukiyamiriza nk'aho bayigandaza benshi baranywa nk'urumogi ugasanga ntibakwisha ubwenge neza, ugasanga benshi iyo bagiye ku ishuri bagenda banywa itabi mu gusanga abana barafite nk'ingaruka mbi. Barakwiye kwiyamiriza nk'aho bana banywa itabi bakiri bato bato, hanyuma bakaraba n'imbenego irwanya kubera itabi n'iribi cyane. Iyiriyoye no mu mutwe biratuma bikagera n'ubwenge bwinshi cyane no ku ishuri n'ibyiza n'ibyiza bikurikirana neza.
Innocent, uravuze ko itabi rimeze nabi cyane kandi rifite ingaruka mbi nyinshi. Hari iryo uba warabayemo cyangwa waranyoye kugira ngo uduhe kumbure ubuhamya temoignage y'ingene byagenze?
Yewe, uko mbona abandi barinywa nk'abo twigeze kugendana kubera ko nta tabi nanyoye, baramererwa nabi mu mutwe, ukamengo iyo umuvugishije ukamengo hari akantu abura mu mutwe. Iyo umubariye n'ikintu kubera yamenyereye itabi, ibintu by'amadroge n'ibintu by'urumogi, umengo ntakwirye no mu mutwe. Umva itabi ruza bakwiye kuko kugira ngo bacanye bakaba nk'impanuro ntaho banywa itabi bataraje itabi kibyiza ku bana batoya ati mugabo w'itabi.
Urakoze cyane Innocent. Frank, kuri icyo nyine Innocent avuze cerekeye kuba itabi nk'uko bizwi neza rigira ingaruka ku bwenge bw'umuntu, nk'amwebwe muri mu ishure abanyeshuri banywa itabi, avuze ati usanga badakwije neza mu mutwe, hari ingaruka ziboneka muhora mubona kenshi mu bo mwigana canke abarikoresha ku bijyanye n'amanota yabo?
Mu bisanzwe itabi ryafite ingaruka mbi nyinshi cyane rwose ku magara y'abantu. Mugabo itabi kumwe n'isanzwe rigira ingaruka mbi bukwi na bukwi, ikintu kenshi na kenshi usanze kikangaruka mbi nyuma y'imyaka myinshi. Kenshi na kenshi ni imyaka 15-20 cyangwa irenga. Ni ukuvuga gusa ikintu gishobora gutera ingorane ku byerekeye itabi novuga mu minsi ikurikira, ni uko nk'umuntu arinywa kamwe nababwira kimwe cy'uko riba ryarakugiza ugasanga iyo urigomba mera nk'umuntu yabaye nk'ijuju, kuko umumenga nta kindi kintu na kimwe cyotorera inyishu ingorane ubufite nyamwanya atari kubironka. N'abundi bo nta woja ngaho ngo avuge yuko umuntu iyo yanyoye itabi aca hava akaba umuntu yasaze mu mutwe, hari ingorane nyinshi cyane rwose zize kubiba bitandukanye yaba mahaha ya mutima yaba imitsi gabo bwonko ingwara nyinshi cyane gose nzi na mugabo ntawuvuga yuko nabukwe.
Urakoze reka tubandanye ku murongo twakire na Prudent. Prudent uratwumva?
Ndabumva cyane.
Amahoro Prudent.
Nimpore.
Kibazo cyane cyumviye?
Cyari kibazo nagomba kubaza uwo mutumire. Yavuze yuko umwana atanguye kunywa, ashobora gutangura kunywa itabi afite nk'imyaka 10. Nagomba mbaze ibyo tabi rizomugira konsekanse haize bo inkwiri kizibi haize igihe kingana iki? Bose ni igihe ni kimwe cyane bivana n'ingene umuntu aba abayeho ize yo bitwishura. Akabazo kagira kabiri kagufiya, hariyo abantu bavuga yuko banitabi ari uko ngo mu gihe bashavuye baca yakira katanu itazi ngo akumva araruhutse. Utubazo twane twarutswe yo bakoze.
Urakoze Prudent. Reka twakire na Gerard. Gerard uratwumva?
Ego mwe ndabumva cyane mwakomeye.
Amahoro neza Gerard.
Ego mwakomeye bya Amerika.
Turaho turashima namwe.
Ego nako turashima.
Kibazo cyangwa icyumviye?
Ego mwe kuri cyo turaba iyo sije mwa gizeye ni sije vrema itomoye cyane kuko urabona amakara y'abantu ni kintu cya mbere cy'ingenzi mutegeza ugirangiye nda arakigirira iyo se ingaruka nziza se ingaruka mbi ko bijaho si kazi mu majama kera afite ingaruka mbi nubwo aba bagira ibyitwazo mu mashabuye ngo kuri nywa ngo abanyeshuri kenshi barikoresha mugabo ibijyaho si birafite ama efekti negative agenda aribonekeza ko umuntu anywa imyaka myinshi rero hari nk'abantu ngo yenywe kera kuva ngo akiri muto gushika ari umuntu amasanga ageze mu myaka gasuba santa gasinkande basanga amayese ajya mu kinga kandi ugasanga isi yagenda akora kubera iki yani yo kiriza mu mubiri arashikira ijambo rita mu maraso maze kuja mu maraso hama igiti kigu ibiti amahayo ndashikirwa dimoze ma itabira fise ingaruka mbi no gusa nuko abantu bohimiriza gushikana n'amagara abantu bakabona yuko itabi cyane cyane nk'abantu ngo nk'abatabi ahantu hari abantu benshi mu masoko yakanye mu masengero ya makoranira atandukanye sema n'ibintu bisanga bigira ingaruka mbi cyane gose yavuze zose rwakoreshaga ku mukunwa bakoresheje ubashisha mu mubyeyi majuru
icyo kimwe asiguye cyitwa shisha bashira mu mazuru ndakeka canke mu kanwa araza kudusobanura
gusa natumye ne azima yego umva no kwatera mu mazuru canke mu kanwa none umwotsi ari umwotsi ugenda mu munsi muri ndani mu mubiri w'umuntu umva ugenda kwangiriza amagara y'umuntu no kimwe gusa iyo abanyeshuri bakunda kubyitwaza ngo barinyoye ngo asaza kuri rabisi ngo bakaboroka cyangwa ku mashuri atandukanye ibyo ari amashuri mu meme no mu marise nk'abantu sinatiye kuri se nabo mu mwaka gushaka abanyeshuri cyangwa nk'itari basanga ati turi mu wese urumva kuraje yo kuboroka cyangwa kugira ane ibyo benshi rabyitwaza twenda nasaba kubaza uwo muntu yuko ibyo bintu byaba bifitanye isano yuko yaboro yuko umuntu ari mwoye yabye imuntu ashabuye kuzavura ishobora guhera cyangwa iyo umuntu ari mu yaronka yo assimilation iyo hobo bifata yo nafite iyo no kwita iyo ni mentalite bahabaje mu mutwe ashaka ko maze ko ibintu byo cyangwa niba mu bazi ikintu we ni bize yuko ariko arahigirize yuko ibintu byose bishobora kuba ari bibi kabi ego niho ariko nakora kugira ngo ibintu byimuze byo mu
icyo bariko barakora kugira ngo bahanurire bahimirize abantu kutarinya
ego
urakoze cyane Gerard. Ndakeka Frank yumvise ikibazo n'icyumviro cawe reka tumuha akanya bishire mwe na Prudence na Prudent. Frank duhereye kuri Prudent ikibazo ciwe abajije cya mbere cerekeye umwana w'imyaka 10 yatanguye kunywa itabi nk'uko twabyumvise muri ico cegeranyo mwasomye cyakozwe mu myaka yahera atangura kubona ingaruka zavyo ryari hari ico bashikiriza muri ico cegeranyo
yego arakoze kuri ico kibazo kuko ni kibazo gikomeye bo abana bakiri bato batangura kunywa itabi. Icuma bivuga ko uko umuntu atangura kunywa akiri muto niko ingaruka mbi yaraziba mbi cyane gose. Ibyo nabyo bisigutse kuko mpereye ku bwonko ubwonko bw'umuntu mu bisanzwe bugenda burakura nawe nyine uko akura ni cyo bita maturation. Iyo rero umwana atanguye kurinywa akiri muto ni ukuvuga yuko ubwonko ntibuba bura akura ngo bushikaho bumera nk'ubw'umuntu akuze. Iyo utanguye rero kubuha ibyo biyayuramutwe hakiri kare kuvuga yuko buca butangura kononekara ni nka bimwe bavuga yuko ni nk'ukwamura icyamwa kitarakomera mu bisanzwe ego buca butangura kononekara hakiri kare ari nacyo rero gituma kenshi na kenshi ntava ndakigaruka ko nicyo gituma kenshi ajya amashyirahamwe akora ibintu by'amatabi usanga agomba cyane ku gushyira inguvu yuko abantu borinywa hakiri kare kugira ngo bazokure navuga bariko bararinywa kugira ngo bandanye baronka abari gusa. Ndabure nongeregeje kubandanya kuri ibyo by'ingaruka mbi. Ingaruka mbi iyo umuntu yatanguye kurinywa hakiri kare nazo nyine izo ngaruka mbi zizoza kare kandi zizoza ari mbi. Kuko yatanguye kurinywa hakiri kare ubwonko ntiburakomereka ndetse n'ibindi bibazo by'umubiri biba biramera nk'iby'umuntu akuze nyine kugira ngo bishobore kwirwanira niko novuga. Icyo niko nogisigura kucerekeye ingaruka mbi ku mwana kiri muto afite nk'imyaka cumi cyangwa iri mu gihe ya cumi. Hari ikindi umenga yabajije kivuga
Prudent Nageur bagarutse ku cerekeye uko kuntu abantu bakoresha itabi bakavuga yuko ribafasha gutekana muto cyangwa kubafasha kuboroka cyo mu kivuga
icyo no kivuga ko ubwa mbere no vuga yuko icyo kintu abantu bagifate neza nta itabi nta ngaruka nimwe nziza ifise nta na rimwe. Nicyo gituma atari kujya ku inzoga bisanzwe kunywa itabi nta kuvuga ngo nywe rimwe nta na rimwe yemerewe ku inzoga baravuga bati unyoye kamwe ntacyo bitwaye ubwa itabi nta na rimwe riba ryemerewe kuko igihe kivuga yuko riruhura nacyo isiguro novuga yuko isanzwe kuko ni imeze nk'ibindi byose bikabura ubwenge kuko nabivuze imbere yuko mu itabi harimo ubumara butandukanye harimo n'icyo bita nikotine nayo mu bwongo bw'iwacu turafise ubuhimba novuga bwakira nikotine icyo bita ma receptor ya nikotiniki. Iyo rero iyo nikotine yo mu itabi igiye igashikira utwo duhimba two mu bwonko biratuma bikabura ubwenge ukumva umenga urikura meregwa neza niko ibiyayura mutwe byinshi usanga bimeze mugabo muri uko kumeregwa neza nta kintu kimwe biba bivuze kuko iby'akanya gatoyi kandi wumva ugereranyije n'ingaruka mbi urikubwira kuniga usanga ata kintu na kimwe biba bimaze. Wanashaka ngiye ko ntanga n'akarorero n'abantu ibyo abaganga bariko barabafasha kuheba itabi usanga kenshi imiti ikoreshwa ikozwe muri kimwe kugira ngo umuntu ufashe yuko ubwonko bwomenyera ko uza uragabanya duke hanyuma iyo nikotine agatebaga.
Urakoze cyane. Tubibutse ko muri kumubwiza radio Ijwi rya Amerika isaniranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutumire wacu ni Frank Nziza arongoye ishirahamwe ABM ni ishirahamwe ry'abanyeshuri biga igisata cy'ubuganga mu Burundi, Association Burundaise des Etudiants en Medicine. Imwe mu migambi yaryo ni ukurwanya indwara zitandukanye harimo n'iziva ku kunywa itabi. Frank araza kongera tubwire bimwe mu byo bakora mu ishyirahamwe. Kumbure tugarutse ku kibazo cya Gerard yabajije bimwe mu byo mukora mu guhimiriza abantu kutanywa itabi cyangwa kurwanya itabi. Allo Frank?
Ego ndabumva.
Mwanyumvise?
yego numvise icyo kibazo mwabajije cico cico turi ko turakora twebwe cyo dufatira ko tuvuga tuti iziza guhona zigera mu ruhongore tukaca tuvuga tuti rero rika inguvu za mbere tuzishire na cyane cyane mu gwaruka twebwe rero mu ishyirahamwe ry'iwacu kuva mu 2013 warashizeho icyo twita amacrede sante mu mashure atandukanye muri amacrede sante rero niho duhava rimwe kundwi tukarundika abanywanyi b'iwacu kuko baba basanzwe ari ibintu byo biga kandetse tukagirana n'amahugurwa atandukanye kugira ngo dutange ubutumwa bumwe kandi butomoye hama bakagenda kuri nyamashuri bagahimiriza abo bana bakababwira ingaruka mbi zitandukanye zitahari kandi ndetse bakumviriza n'abo bana niho kenshi na kenshi dukora n'ibyiyumviro bitari byo usanga ugwaruka rufise tukaca tugerageza rero kubaha impanuro zazihuye n'icyo ubuzima bujyanye n'amagara meza hanyuma ikindi cya kabiri naco nuko kenshi na kenshi twifadikanije n'abamenyeshamakuru duhora tuja mu maradiyo nkuko turi kuzabigira ngaha kuri radiyo yanyu tugatanga ibiganiro bitandukanye abanyagihugu bakabaza ibibazo kugira ngo dushobore gutanga umuco kuri ibi bibazo byose baba bafite kunywa itabi hanyuma ikindi naco nuko tubifatiganijemo n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikizo cya sida duhora tugira amanama yo guhimiriza abantu batandukanye baba imigwi itandukanye gwaba ugwaruka baba bakuze canke tukagira bimwe bita amasekeza canke kampanye yo kugira ngo abantu babone icyo kibazo gikomeye kandi tukanarenza ko tukagira no gusaba kimwe bita pedoyer kugira ngo hafatwe ikomeye zo gukingira abanyagihugu izo ngaruka mbi zo kunywa itabi aho novuga ni ibyo gushyiraho itegeko ryotunganya uko ngene itabi rimwa uko ngene rihingurwa n'uko ngene rigurishwa kugira ngo abantu banywa itabi bazi bararironka biboroheye cyane kuko nabyo bifasha kugira ngo gabanura abantu bari
ego turaze kugaruka kuri icyo nyine muvuze cerekeye amategeko mubona yofasha mu kugira ngo ikoreshwa gitabi rihagarikwe canke ingaruka zayo zishobore guhagarikwa tubandanye ku murongo ariko twakire nabandi banywanye biri hadijwe rya Amerika twakire nije imbere ikibazo canke ciyumviye. Alo, nijimbere uratwumva? Nijimbere? Kumbure nijimbere telefone iramugoye. Reka twakire Robert uratwumva?
Ndikubumva neza.
Amahoro Robert.
Yego kuri twese.
Ikibazo cyangwa icyumviro kubijanye n'itabi?
Murakoze cyane. Ibijyanye n'itabi babivuzeho cyane iby'ingaruka zitera uko rimeze ariko nanjye ndashaka kwibaza nise ko tuzi kandi dusoma ku masangazo aba arimo itabi ibipapuro biba bipfunyitsemo iryo tabi amenshi abavuga ko itabi ari ribi ku buzima bwacu ku buzima bw'abarinywa cyangwa se ababa barikoresha ni iki cyafasha kugira ngo ubwo buzima bwe kwangirika? Tuzi ko itabi rivamo amafaranga menshi rizamura ubukungu bw'ibihugu ariko se ni gute hafatwa ingamba habaho kuzamura imisoro ndetse no kuzamura ibiciro byabyo ariko tubona ntabwo bibasha kugabanya abarinywa ntabwo bigabanya abarinywa ahubwo bariyongera igihe n'ikindi rero nkibaza nise niki nka leta cyangwa se abayobozi b'ibihugu cyangwa se abashinzwe ubuzima mu bihugu niki bajya bakora kugira ngo bashishikarize
abanywa itabi kuri reka hanyuma ndagaruka ku rubyiruko mu by'ukuri urubyiruko iyo hatanyweye itabi ryanyuze mu nganda hanywebwa amatabi y'ibiyobyabwenge harimo urumogi nicyafatwa nk'ingamba mu kurinda urubyiruko kuko nibihera mu rubyiruko nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze uhagarariye iby'ubuzima yarabivuze ko hakigishwa urubyiruko ariko biragora cyane kugira ngo babe bakishikariza urubyiruko kureka itabi hari aba bararifashe bakiri batoya kubera ubuzima banyuzemo bacamo bikagorana rero kuba urubyiruko rwabasha ku kwitabira kureka itabi ni iki cyakogo mu byo ninjya nibazo cyane hari ukuzamura imisoro ku baricuruza hari no kuba bagenda bashaka uburyo bazamura ibiciro byaryo ariko ibyo nabyo ntabwo bitanga umusaruro cyangwa se bitange umurongo uhamye icyo ngiye rero nibaza icyo numva cyabaho ni uko abakuriye urubyiruko ubuyobozi bw'urubyiruko cyane cyane bashishikariza urubyiruko hanyuma hagafatwa n'ingamba z'ukuntu ryagenda ricika nubwo ryongera ubukungu cyangwa se riteza imbere ibihugu bicuruzwamo ariko numva icyaba cyiza uko ridutwara abantu twakakwiye kujya turireka shishikariza n'urubyiruko kuko ariko hanyuma rugenda runyura muri ibyo ngibyo hanyuma tukagira ingamba zifatatwe nk'urubyiruko nanjye ndatera urubyiruko ariko itabi ntabwo ndimwa ndavuga ni rero twe nk'urubyiruko tugomba kwifatira ingamba kuko itabi si ryiza kuva kuri rimwe kugeza ku ijana ntabwo ari byiza nta cyiza cyaryo tubona
none Robert wavuze bitari bike kuri wowe none ubona ikibazo kiri mu barigurisha canke kiri mu gwaruka wavuze ko ugwaruka wavuze ko ibitigiri bisa n'ibyiyongera ahubwo bo barugwaruka rutari ko ruravavanwa n'izo ngeso canke n'izo nyifu niyo nyifato canke n'abagurisha amatabi kuri wowe ubona ari kibazo
hari icyo yavuze ngo bakongera imisoro cyangwa se ku bakagerageza uburyo barica intege cyangwa se baca intege baricuruza mu by'ukuri byo urubyiruko cyangwa se abari nko batari bonyine cyane ntabwo barikoresha icyo rero njye nifuza uko bagenda nifuza yuko habaho kugenda bagabanya uko ryoherezwa cyangwa se ricuruzwa mu bihugu hanyuma mu minsi izaza cyangwa se mu myaka izaza byagenda ricika kuko ntabwo ubukungu bushingira ku kintu kimwe gusa hakorwa n'ibindi
urakoze cyane Robert reka kanya Frank akwishimire ko tuja ku munywanyi akurikira Frank kuri wewe urantunga Robert aratanze ivyumviro bitandukanye vyerekeye ukuntu kumbure uko kunywa itabi gushobora guhagarikwa cyane cyane mu gwaruka amategeko canke ingingo zikwiye gufatwa kuri we kugira ngo ukukoresha itabi bihagarikwe n'ibiki
murakoze mu bisanzwe ingingo zikwiye gufatwa zigabuye mu mice kubiri no kuvuga ni kugabanya ibyo bintu bibiri nico bita l'offre et la demande no kuvuga no kugabanya yuko abantu iryo tabi barironka kongera ukagabanya nuko iryo tabi abantu bagifuza ibyo nabyo rero ntanze nshingira ko mfatiye kuri ibyo yavuze nk'akarorero iyo udugije umusoro canke amataxi canke amayempo mu gihugu no kuvuga yuko ubwa mbere na mbere zeye amafaranga yinjira mu kigega ca leta aba menshi nkumbure akana akaza no gusubirira ayo boritoje ko riri ko riradandazwa kindi kigira kabiri nuko n'iryo tabi bicari viva no kuvuga ngo l'offre no kuvuga uko abantu barironka bica bigorana nawe nyene yabivuze yuko iyo bigoranye kuri ironka no kuvuga abantu baca bagabanura kurigura ubu ndaguhaye akarorero nkino mu Burundi naho tutaraja kure cyane nkino mu Burundi itabi ryose byinjiye ngaha mu Burundi baritoza ko amafaranga 22 ku itabi rimwe rimwe ryose ukuvuga ngo ni siko byamye kuva kera bagi baraduza kandi nuvuga yuko ni intambwe itari no kubera hari ibihugu kinyuma yaho kandi kindi yavuze ikindi yavuze ni ikintu bijyanye na n'ukungene ipaki itari imeze naco ni ikindi kintu gikomeye cyane kimwe mu byo itegeko riba rivuga ibihugu bimaze gutera imbere babwira ajya amashyirahamwe akora itabi yuko ku itabi atakintu na kimwe cyo kwamamaza itabi usubira kwandika ko ahubwo yuko hajya bahora bandika ko ibyo kwamamaza ushiraho ibintu by'abantu yuko itabi ari bibi ibihugu bimwe bimwe baramaze kubitangura ariko ibihugu bitari bike iyo uguze itabi ku ipake abanditse ko ati itabi ni ribi itabi n'uburozi ni ukuvuga ukarinywa ubizi ubu noneho bariko barasaba n'ikindi gishasha cy'uko itabi ryoba kivuga nuvuga la marque icyo bita paquet neutre ni ukuvuga yuko itabi uriguze ntiworigura ugita ngo ni Marlboro cyangwa ni Supermatch kugira ntimwamamaze izina gitabi kuko hari izina gitabi gishobora kuba ryo nyene intandaro yuko abantu bari kundu kamenga ni kurya umuntu akunda umuduga akavuga tu umuduga ni duga wakozwe na marque nziza kamenga rero ni ikindi kwamamaza iryo tabi ni ukuvuga rero ngerageje kumwishyura ingamba zitandukanye zitezwa gukorwa ku mpande zitandukanye hariho n'akandi kantu yavuze cy'uko byinjiza amahera menshi mu biga by'amaleta ibyo nabyo hariho novuga ubundi buhinga bwo kubisubiriza kuko hari icyo bita la substitution par des cultures économiquement viables yanabyo no kuvuga yuko ufata nk'abajya abantu bahora barima itabi ukababwira uti itabi ni murihebe kuririma n'ibindi bintu ni murime umuceri no kuvuga ngo amaleta akabishiramo uburyo kugira ngo abantu babone yuko itabi atacyo cyonyine gishobora kubabeshaho ugafata abantu bahora badandaza itabi ukabiri kukundi kuntu kwitunganya kugira ngo babone yuko itabi atari byo byonyine bishobora kubatunga bashobora gukora itabi itari
Urakoze cyane reka twakire na Keza turi kumwe
Ego turi kumwe cyane
Keza shikirize kibazo cyangwa cyumviro
Ego nataka mbanze ndamutse umutumire
Ego
Ego nataka ndabaze akabazo gakurikira Uwamaze igihe kingana iki iryo shyirahamwe ryanyu muri shinze murabye ingere muri ko murakora mubona mutera muje imbere ko mbona omenga abanyutari baguma biyongera hanyuma hari ikindi kibazo bikurikira nashaka mbaze ko twamatwumva cyane cyane ishyirahamwe ryanyu ritanga izo mpanuro mu gihe hageze itarike mpuzamakungu yahari kurwanya itabi niki ituma mwibonekeza cyane cyane muri aya matariki ubiba bikenewe kurusha cyane akanyuma ihera nashaka ntange ni iyi mu bisanzwe leta mwari mukwiye kujya hamwe na leta mukayisaba akaba ritangura kugira urugamba rwa mbere wo kurwanya itabi ikabishyiramo ingufu mbere kujya ihora igwanya n'ibiyayura mutwe no kuvuga ziya nzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'ibindi mu bisanzwe ugiye kuraba usanga itabi nkuko mwabivuze neza mu gitangura nta kamaro na gatoya ku mubiri w'umuntu usanga rifise atari uko usanga ridikorira riramwica ahanini ugasanga mbere n'ubutunzi bw'umuryango rirabusesagura ahantu usanga akarore nk'umuntu usanga yaranyoye kuva kera aragera igihe wenyine ugasanga yemeza ko atari rose adasinzira urumva aremera guheba ibyo tunze umuryango akajya kugura iryo tabi ego cyumviro cyanjye cyari icyo murakoze
kaze Frank kuvyo avuze byerekeye ibitegiri by'abantu biyongera abanywa itabi ni navyo Robert yari yavuze byo bari kintu ico no kwita perception co bari kuri yuko ibitegiri by'abantu batera biyongera canke kuri mwebwe mubibona muri mu buvuzi mubona igitegiri cyiyongera canke utwigoro turiko turakogwa muri ibi bihe cyo kugurwanya itabi turiko turakora
mubisanzwe mu vyigwa byakozwe mu myaka iheze byarerekanye yuko kabisa ibi kigi
subiramo Frank telefone yawe saniri kiracika gato subiramo mu byo muvuze
yego ndiko mvuga nti mu vyigwa byakozwe ko navuze yuko dufise ikibazo cuko atavyigwa bikwiye dufise bishobora kutwereka neza ibiriko biraduga canke ibiriko biramanuka ibyigwa byakozwe mu myaka iheze novuga muri iyi myaka nka cumi iri imbere byarerekanye yuko mu bice imwe igihugu abanyutari babandanya bongerekana mugabo jewe ikintu mvuga nuko yaba byakunda hamwe byoshoboka ni naco dusaba yuko hakugwa cyigwa cerekana neza mu gihugu kumwe n'ibyifasha no kumwe n'abyagiye bigongera niho twobona neza mugabo ico navuga kuri ico kibazo ubajije cyo kuvuga igituma abantu baguma bigira nuko nkuko nabivuze gushika ingamba zikomeye ntizirashika neza aho twebwe twifuza kuko nabivuze yuko urugamba rwa mbere novuga aho bihagaze hariho ikintu kinini kibangamye cy'uko atategeko rihari hariho ingingo nyinshi zidakunda yuko zifatwa kuko zitaba zifise aho zokwamura novuga izo ngingo bofata urumva rero novuga ibibandanye biduganye kuko ntibisigura yuko utwigoro turiko turakora tutariko turagira ikimaze nuko ahubwo yaba ututwigoro tutariko turadukora itigira ahubwo biba biduga ku rugero rurengeye cyane gose
yabajije igihe ishyiramo ryanyu rimaze rikora kandi n'ukuntu mukorana na leta navyo nyene birakenewe
reka mpere kuri icyo cya nyuma yavuze yuko koje hamwe na leta ikintu no mubwira nuko dusanzwe turi kumwe kuko twebwe turakorana n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida na cyane cyane kuri ibi byerekeye itabi biciye mu mugambi wayo w'igihugu wo kugwanya indwara zitandukira kandi zigenda mu gihe kirekire nkubure kuko muri mutashoboye kubaronka nabo nyine bari kuvuga kugwa nabo nyine twigoro bariko baragira niho nkumbure ngira ngo keza ari kuca yumva uburyo tuba turiko turakorana hanyuma ku byerekeye ishyirahamwe ry'iwacu rimaze dorumanya imyaka 15 muri uwo mwaka 2017 nyene kuko byabaye yatanguye mu 2002 hanyuma icyo yabajije nacyo cy'uko dutera imbere tubona yuko turiko turatera imbere kuko aho twari turi nkumbure haraciye imyaka 5 siho turi hanyuma ikindi naco yabajije cerekeye iki cy'uko umenga tuboneka cyane iyo hageze
iminsi mpuzamakungu
iyo nibaza yuko ntubyemeza cyane kuko gusa umunsi mpuzamakungu igituma ariho bumva ubutumwa bwinshi niko nuko haba ari kibazo nyene cabaye mpuzamakungu abantu bose nico baba bariko baravuga nayo ubundi no mu minsi yose kuva kuwa mbere kwezi kwa mbere gushika gatatu nyine y'ukwezi kwa 12 tuba turiko dukora ibyo bikorwa bitandukanye gusa abanyagihugu ntibo bandanya bavyumva nkuko baba bariko baravyumva iyo hageze naho ni menyesha makuru usanga biriko birabivuga cyane usanga ijwi kuri jakure kuruta uko bisanzwe
urakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho ku munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu no munsi nkuko muvyumvise no munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi ku isi mutumire wacu ni Frank Nziza harongoye ishyirahamwe ABM ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga igisata cy'ubuganga mu Burundi Association Burundaise des étudiants en médecine imwe mu migambi yabo rero bakaba bafise niyo kugwanya indwara zitandukanye zitandura harimo niziva kuri uko gukoresha nuko kunywa itabi. Tumira mate turagaruka murakoze.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kiganiro ni muri sanga. Tubandanye ku murongo twakira abanywanyi bira Ijwi rya Amerika ku kibazo gucitabi umunsi aho tuko turaganira ku munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi ku isi. Twakire Steven. Steven turi kumwe. Hello Steven.
Amwe.
Ego uratwumva ikibazo canke cyumviye?
Ni intererano.
Mhm.
Akenshi ndi mugere ndakunze kubona ugwaruka rukunze kuba rukoranywa habi. Mhm. Naje ngeze no kubona nshaka ubuke buke.
Mhm.
Kandi ingaruka mbi y'itabi tukaba tubizi. Ndabona nakaze kuyitabi bituma nuko ubufise umugenzi mujyana ariyo ugasanga ari kwigishije. No hanura abagenzi nkatwe twirinda abagenzi babi abagenzi usanga bakabirinda abagenzi bagitabi kugira ngo bari kwigisha uri nyuma. Ikibazo nacyo mbe ko kugwanya itabi byagingire mu Burundi nenga byoca mu myaka myinshi cyane bariko barakora kugira ngo umubare w'abari mu itabi bagabanuke.
Steven ntitwashobye kuronka abo mu rwego rw'amagara y'abantu cyane cyane ku bijyanye no kurwanya itabi nibo icyo kibazo bari kukikwishira neza na neza kukiriko kirakogwa ariko reka tureke Frank kumbure ko rimwe na rimwe bakorana twumve mu bimwe mu byo bari kubirakogwa muri iki gihe mu kuhagarika itabi. Frank
ego murakoze uko mubivuze tubikorana kandi byinshi iyo babikoze tubashaka baradutumira nkuko natwe batumira iyo tubagikorwa ishyirahamwe. Nuvuga nti ibiriko birakugwa naho bitarashika aho umuntu yovuga yuko ari ishimishije cyane yahari kuko ntavuze yuko bagira amasekeza atandukanye yo guhimiriza na cyane cyane rwaruka rwa bururi mu mashuri cyangwa rutari mu mashuri kugira ngo itari ritangure kuri wanashaka kwereka yuko nuvuga icyo kibazo ariko baragitahura uko mwakweze mu 2016 ibiro by'umukuru w'igihugu byandikiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba yuko hokorwa kugwa no kugabi bitimiya cyane byo guhimiriza abantu ubuheba itabi ari naho rero hakoze ga igikorwa kimiya cyane tabereye ku kibuga cy'umupira ariho bari batumiye ugwaruka rwinshi cyane rwose rwari rwaje gukurikirana izo nyigisho zari ko zirahatangirwa haraginwe udukino dutandukanye twerekana ingaruka mbi zitari ndetse n'ubundi butumwa bwarahatangiye butandukanye. Mugabo rero tukavuga tuti naho hariho utwigoro turi kutaragirwa twananya tuvuga ahubwo kirango cyari mu gatutu
murakoze cyane reka twakire na ngabirano ngabirano uratwumva alo ngabirano ngabirano ndumva yavuye ku murongo wa telefone urakoze cyane Frank Nziza utubandanyije kuvuga kubijyanye n'ubutunzi bwo mu ngo akenshi wavuze ko nk'itabi rimwe rigugwa nka 22 y'amarundi niko nangahe
bese nari navuze uko itabi bagitoza ikori ry'amafaranga 22
itabi rimwe rigugwa nkangahe
itabi rimwe usanga ari wa kirangamu cyane n'itano cyangwa amajana na kivanga tabyenze za ukona je ntagunyu mugabo ni itabye abahora barigura ndabona yuko ririmbye cyane 25 cyangwa 22
ipake yose kagugwa nkangahe ipake yose igugwa nkangahe kugira ngo umuntu agereranye ico kindi kintu yogura aretse kugura iyo ta iyo pake itanu
usanga igugwa nk'amafaranga 2000 hagati bivanye na marque usanga rigugwangira hagati y'ibihumbi nka 2004
2004 no kuvuga nka nk'ibihumbi 4 niba bigugwa ibihumbi 4 birashobora kugura ikiro cy'umuceri
ya kandi naho isoba nari ikiro cy'umuceri kiba kiri
bivugwa ko nuko OMS bivuga hari hakabazo muri telefone yanyu reka kumbure bagukure ku murongo barakugarura hariho amajwi agaruka mu murongo radijwe rya Amerika isamira ni Washington DC muratutunga hariho amajwi yava muri telefone ya Frank Nziza ariko turamugarura ku murongo kugira ngo tubandanye ikiganiro nkuko twabivuze mbere hari ingingo zijanye no kurandurana n'imizi ingeso yo kunywa itabi zofatwa nkuko bivugwa na OMS ibihugu byofata nk'ingingo zimwe zimwe mu gukingira abanyagihugu bavyo nkuko bavuga barenga ku mamiliyoni ingwara nyinshi no gupfa bivuye kuko kunywa itabi. OMS ivuga kandi ko byofasha kugabanya ubukene mu miryango. Mu cegeranyo bakoze ku nshuro ya mbere basanga kugwanya kino kibazo kibangamiye abanyagihugu bishobora no gufasha gukingira ibidukikije. OMS ivuga yuko imyavu itabi irimo ubumara bubi butandukanye busheka ku bwoko ibihumbi ndwi. OMS ivuga kandi ko atari ivyo vyonyene ivuga ko kununywa itabi bigabanya ibikorwa bizana iterambere mu miryango hakaba ihitamo ryifungura nabi kandi bikanakwiza impemu mbi mu mazu. Reka tugarure Frank Nziza ku murongo tuko turaja ku musozo w'ikiganiro aduha akajambo ka nyuma canke impanuro. Frank Nziza turakuronse ku murongo ibyari byagoranye gato ariko akajambo ka nyuma dusozere kino kiganiro canke impanuro nizihe urakoze.
Ego akajambo ka nyuma no ha abantu bariko baratwumviriza nuko itabi ata muntu umwe uritangura uritanguye umugora cyane yeba ni bwo gutuma no utanga hanyuma asigaye washimira kubona mwaduhaye aka kajya kugira ngo abantu bari kubara twumvishura kuva ingamba turi kutakora kugira ngo
urakoze cyane Frank mu majambo make cyane ijya ujya mugwi wa Club de Sante mugira wogerageza kubwira abanyeshuri bamwe bamwe aho mubigirira na ryari muri make
ubu mugwi dusanzwe tuwufise mu mashure atandukanye no kuvuga ngo amashure ahanini na mashure yungaha ibujumbura no kuvuga amashure asanzwe abi nayo iyo migwi danje za ico no hamagarira n'abanyeshuri ariko baratwumviriza abazoyumva ku ishuri yabo yuko ari nuko boza barayitabira kugira ngo
urakoze cyane ni byiza cyane Frank Nziza arongoye ABM urakoze cyane kwitabira kino kiganiro kurono munsi wahariwe kugwanya itabi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndabashimiye mwe mwese mwaduteza amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yadufashije kwakira amatelefone no kwegeranya kino kiganiro ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mubandanye mwumviza ibiganiro n'amakuru hano ku radio Ijwi rya Amerika